Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazindungu ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati yatwe twari muri Congo
twerera ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko bova ngaha ngo utemberere akundi mugenzi muri babiri ntibikunda.
Abo ni bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana bo muri komune Musonga ati ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi aha bavuga yuko kuvaho batahukiye amezi 8 ararumanye bamwe bavuye mu Rwanda abandi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atamwisanzura afise mu kibano. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iby'urubanza rwawo mu ryango rwanya kwigendera Asinaporo Rwigara mu gihugu cyo mu Rwanda ziri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko munkundire mbanze ndabwire muri make kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeza ko zizotsinda intambara yose n'igihugu cy'Ubushinwa ifatiye ku rudandazwa. Ibyo byatangajeje kwa Mungu na sekretari wa Leta Mike Pompeo ni mu gihe kuri no wa mbere ariho ayandi matagisi mashasha Leta ya Trump yongereje ku bidandazwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika atangura gushigwa mu ngiro. Pompeo yatangaje ko ivyo ari mu ntumbero yo kunaniza Ubushinwa bwitwara nk'igihugu gitunze ku isi kandi ngo ciba ubumenyi Amerika. Leta Trump isigura ko kongereza amatagisi ku bidandazwa by'Ubushinwa bizotuma ico gihugu gihindura ingendo kigakorana neza na Amerika. Amerika isigura ko yasavye Ubushinwa gukingira ubumenyi n'ubuhinga bwa Amerika harimo kurekana n'ingeso yo kwiba ubuhinga bacishije mu vyuma ngurukana bumenyi. Mu ndwi iheze muribuka ko Amerika yari yafashe ingingo yo kuzotangisha amatagisi yangana miliyaridi 200 z'amadolari ku bidandazwa byinjira bivuye mu Bushinwa ingingo itegekanije kuja mu ngiro kuri no wa mbere. Ishamwe mpuzamakungu ONU ibanki nkuru y'isi yose hamwe n'ishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge bariko barakorana n'amashirahamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeye mu buhinga bwa none mu ntumbero yo gukinga ibiza vy'inzara bishobora gutera ibice bimwe bimwe vy'isi. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi Jim Yong Kim ashikiriza ko kubona imiliyoni z'abantu bagwiriyemwo abana babangamiwe no gufungura nabi muri iki kinjana ca 21 ari ibitera soni kandi bibabaje. Urwo runani rw'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye mu butunzi rugiye gushiraho uburyo bwo gukora amatohoza y'uturere tubangamiwe n'inzara kuruta utundi ku isi. Ishami mpuzamakungu ONU hamwe n'ibanki nkuru y'isi yose batangaza ko abantu bashika ku miliyoni 124 ku isi babangamiwe no kubura ibifungurwa ku munsi ku munsi. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi ejo kwa Mungu yatangaje ko atanguje asiranse yo kuvuza abanyagihugu ku buntu. Yemera ko igice cy'umuriyaridi bakenye cyane wivuza ku buntu ni mu gihe mu mwaka uza hategekanijwe amatora muri ico gihugu. Modi havuga ko ari bo bantu ba mbere benshi ku isi bazovuzwa mu gihugu kimwe baruta mu bwinshi abavuzwa n'asiranse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique bakoranijwe hamwe. Uwo mugambi ngo uzofasha ibice 40% by'umuri ya ridi n'ibice 25% by'abanyagihugu baba mu gihugu cy'Ubuhindi. Radio mukunda ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora gukurikirana ijwi rya Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yegeje inyuma urubanza rwa muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara baregwa kugumura abanyagihugu ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa. Aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa. Maître Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Nshimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Yavuze ko ubusabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo, ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregewe agafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose. Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni byemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukange Manyaderine Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma kwihanwa k'umucamanza. Abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko, basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo, hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo. Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo. Bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba, amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko. Bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri. Avuga ko inteko itahinduka. Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe, ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye. Bisunze ingingo z'amategeko, Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa. N'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mw'ibaruwa bazandikira urukiko. Ikigiye gukurikira, abanyamategeko bagiye kwandikira Perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume. Bivuze ko uzabusuzuma ari uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Sinaporo Rwigara, itangazamakuru, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza, abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano n'abandi. Abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atitangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu. Ibiganiro byaberaga ku matelefone. Bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada. Bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari. Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha. Sinaporo Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka, umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric arakenuye tugira mu gihugu cy'u Rwanda barimye b'umuceri wo mu kibaya ca Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bagiriza inganda ziwutunganya n'amakoperative kubicisha inzara kuko ngo uzibaha wo kujana mu ngo ari muke kandi ntunabonekere gihe co kimwe n'amafaranga y'umwimbu wabo zibagaburira atabonekera uko bikwiye ibindi kwino nkuru numenyesha makuru w'ijuru rya Amerika mu karere ko mu burengerazuba Temistoke Mutijima.
Ibyo ni bimwe mu bibazo abo baturage basanganije abategetsi bakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa gatanu. Baravuga ko umuceri bahabwa kuri buri seasoni, ni ukuvuga rimwe mu mezi atandatu, ubungana n'ibiro jana bidatonoye. Inganda za ubatonorera zikabagarura ibiro 66 nyuma yo kwishyura amafaranga asaga 400,000 iyo serivisi. Umuhinzi uhabwa iyo ngano y'umuceri nuhinga ibipande bibiri by'umurima bizwi nka broke. Uku gushingira ingano y'umuceri bacyura mu ngo ku buso bw'umurima bafite hadashingiwe ku ngano y'abagize imiryango yabo, abo bahinzi babifata nk'akarengane.
Ya 66 baguhaye uzarengera kurya ku muceri amezi atandatu arangiye, noneho wa muceri rero baguhaye ujyanye na boroki zawe wifitiye, nuvuga ngo ese mwanshyireho ibindi biri ijana byibuze mukampa 200 nkaba nagurisha iyo toni mibiro 200 bijyane ngo nugire icyo uvuga turakunyaga umurimo.
Nubwo iby'ingano y'umuceri wo kurya ishingira ku buso bw'umurima basaga n'abamaze kubyakira, kutawubonera ku gihe cy'iminsi itatu bumvikanye n'inganda, cyo kimwe n'amafaranga y'umusaruro watwawe muri izo nganda batabona uko bikwiye, byo birabicisha inzara. Aba bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu basarura kugeza na n'ubu batarabona uwo muceri wo kurya, ndetse bataranishyurwa amafaranga y'uwo musaruro wabo wajyanywe.
Ibyo bire batubona byinshi, ariko niba tubabarira niba nasariwe uwo munsi bambu muceri mubisi bawupime bazogere kuri bya biro nahurishije, ariko abanyagi bahurara
ngo dufashe muhinzi ahingira kurya kwihaza nyuma y'uko ahaze abona gusagurira isoko.
Umuhinzi none yarasaruye nko mu kwezi kwa gatandatu, umuceri we ukaba ukiri muri stoke, nta kibazo na kimwe yakemuye, turavugwa n'inzara yaramwishe.
Abashinzwe inganda zitunganya umuceri mu kibaya cya Bugarama bemera ko habaye ikibazo mu mikorere y'izo nganda, ndetse n'abaguzi b'umuceri ntibaboneke, ari nabyo byakereje gushyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano bafitanye n'abahinzi. Icyakora Bwana Vincent Munyeshyaka uyobora Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yabasabye kubikemura mu maguru mashya kandi amakoperative agasubiramo ibigenderwaho kugira ngo umuhinzi ahabwe umuceri atahaniwe.
Turagira ngo mukore ku buryo umuceri umuturage ugomba kubona abonekaye ku musaruro wa mbere. Mwitegereza umusaruro wanyu muzaza mu mezi angahe ngo nibwo muzaha umuturage umuceri. Ariko nanone nagerageje gukurikirana uburyo mukoresha, nagira ngo nsabe bongere gutekerezweho, kuko mwambwiye ko uburyo mukoresha mugendera kuri hegitari cyangwa blok, kuki mutagendera no ku ngano y'umuryango? Ni ikintu gikomeye.
Atari naha muri Rusizi gusa, ikibazo cy'ubwigenge ku musaruro w'abahinzi babarizwa mu makoperative gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahinga umuceri n'ibindi bihingwa bitunganyirizwa mu nganda nk'ibigori. Aha abahinzi bagenerwa ibyo bacyura mu ngo iwabo, ibindi bikoherezwa mu nganda nazo zibitunganya zikabyohereza ku masoko. Utabikozwe uko nawe agakangishwa kuzamburwa umurima, kuko ubuhinzi nk'ubwo bukorerwa hanini mu bishanga leta yatije amakoperative. Iba ariko birasa n'ibivuguruzanya na politiki ya leta ko umuhinzi agomba kubanza kwihaza mu biribwa mbere na mbere akabona gusagurira isoko. Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistoke Mutijima arakenuye kuri ayo majwi mumva yadutororokanirije ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,073, 6,630. nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nanabice ku masonga nkitangura abayoboke b'umwigemeze biyangenda ku mana muri commune Musigati ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko atamwisanzuro bafise mu kibano ni nyuma y'amezi umunani batahutse bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko banse gukurikiza amategeko yo muri ico gihugu. Menyesha makuru ijuru rya Amerika i Bubanza Diane Ndonse atubwire ku muriri w'ino nkuru.
Umutumba wa Masare ho muri commune Musigati uzimbere mu mitumba yo mu ntara ifise abayoboke benshi baze biya baharugwa hafi amajanane inyuma yo guturatura mu bihugu nka Kongo n'u Rwanda kubwo kwemera kwabo kutabemerera gukurikiza amategeko amwamwe n'ubu bagarutse mu gihugu c'amavukiro bavuga ko atamwisanzuro bafise kukubaho kwabo aba ni bamwe muri bo.
Twege tushitsaha ukwi baratwakiye kandi byaratunezeye ariko kimwe muri ibyo jewe sinshobora kuza gutembera nk'umugenzi kwe dusanganywe bayibona nabi mbere bagatuma batubuza amahoro by'ukuri icyo kintu washikamo n'ukuri tuze turagira imigenderanire umva ntitwoza turaguma hamwe uri umuhanu umwe mutatemberanira ngo umwe umumumenye uko ngi ameze umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati yatwege twari muri Kongo
kwerera ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko wova ngaha ngo utemberere akundi mugenzi muri babiri ntibikunda. Twasaba rero ti ko mu tuvugira imbere ibyo bintu bigahagarara kuko twebwe twarubahirije amategeko musitanteri yaduhaye ariko tubona yuko atamahoro twigera turonka.
Ni mu gihe bavuga ko bamwe muri bo bamaze gufatwa bagafungwa ariko icegera cy'umukuru w'umutumba wa Masare Hakizimana Sikeri arabihakana agasigura ko babahora amakoraniro bagira bariko barasenga ayo intwaro yababujije
barababujije kugira amakoraniro yo mu mihana kandi na leta yaravyanse mugabo igisabisho cy'umuryango baracemerewe kugikora mugabo rero iyo biyivye bakagenda bakagira nk'antu bakoraniye abantu bagaca bahashika bakavuga ati nimureke kugira ayo makoraniro bacavuga ngo bagiye kubafata.
Ariko rero Didier Ngabo umwe mu bayoboke bazebiya avuga ko babandanya basengera mu mihana iwabo kuko batemerewe kwinjira muri ekereziya ya Katolika biyonkoye ko
udusengera mu miryango yacu nkuko twabitegetswe n'abatwakiriye nka musitanteri n'abandi.
Hari ingorane mwagize zo kwakirwa mu masengero?
Twebwe nta ngorane twagize zo kwakirwa mu masengero mugabo icyatumye twebwe badusohora akadushira hanze ntikirahera nico gituma twashaka gushoka twinjira mu isengero.
Mwari mwifuza ko mwosubira mu gasengero?
Kwifuza ko two kwinjira mu isengero mu bisanzwe nk'igihe bo duha karibu twashaka kwinjira mugabo nawe karibu labona ko byari bimeze baratwirukanye mu isengero twabatwirukanye mu isengero twarabigamburutse tubigamburutse rero turavamo turajebuka hakujya tujabutse hakujya mu gihugu cha Kongo aho tuviriyeyo n'ubundi cyatumye dusohogwa ntikirahera nayo mpamvu tutashimye gushaka twinjira.
Indongozi za paruwasi Musigati zivuga ko iyo baramutse binjira mu isengero babandanya kwikumira. Aha tukibutsa ko abayoboke bazebiya bakomeza kwiyitirira ko bakiri muri ekereziya Katolika inayika basaba gusubira gukurikiza amategeko yayo. Patiri mukuru wa paruwasi Musigati George Ndagijimana avuga ko atanumwe arigera asubira kuja gusaba kwakigwa muri iyo paruwasi.
Mu bisanzwe ntibarekuriwe kwinjira mu isengero nimwe nkuko abepiskopi babishikirije abo bantu ntibarekuriwe kwinjira muri ekereziya Katolika kuko baragararije ariko haraho bishika kagatima muntu nyene ko kwipfuza gusenga kubera batakigira iyo bato mutwe bakinyombora ugasanga baje mu isengero. Mu isengero rero usanga bicaye mu mbari iriya mu mfuruka ugasanga ntibariko barakurikirana igisabisho nk'abandi ba Kristo bakaguma bayogora mu isengero. Ari naho rero muri ekereziya Katolika bamwe babaje inama babwirizwa gukurikirana umutekano mu isengero nyine rutunganijwe batabemerera kwinjira baheza bakabashira hanze kuko saba baje gusenga na baje kugora abakristo bariko barasenga.
Umuhanuzi wa Musitanteri wa komine Musigati ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Hakizimana Sirasi asaba ko babashira ingufu hamwe mu kubarosa inyigisho zo mu kibano.
Abo bayoboke bo kwazebiya bari bakwiye kubanza kuja nk'ahantu mu kigo bakabategura neza kugira ngo birya bintu zebiya yabateragiyemo ziya nyigisho yabateragiyemo z'ubugarariji babone yuko atakintu na kimwe zishobora kubashikana ko baheze rero basubire mu miryango yabo bazi icyo bagiye gukora by'ukuri kuko gushikana uyu munsi nta kintu na kimwe bigeze bahindura mu byanye n'imibano nabo bahasanze. Ni ukuvuga bagumye kuri ya ngendo na za ingisho zo kwa Zebia.
Tukibutse ko abayoboke ba Zebia ngenda kumana, nyuma yaho ubutegetsi baburije gusengera Ibusinde mu ntara ya Kayanza, bahavuye bahungira mu gihugu cha Kongo mu mwaka w'2015 no muri ico gihugu bakaba batorohewe kuko bashika 37 bahasize ubuzima mu gitero cabaye Kamanyora mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka, ari nako guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nahone ntibashobore kuhaba kuko batashoboye gukurikiza amategeko yaho. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe tukiri mu Burundi, nyine abavyeyi b'abana bahejeje amashuri yisumbuye baridogera ingingo y'ibiro bijeje gutanga ikibazo ko bibatoza amafaranga imbere y'uko baronswa urupapuro rwemeza ko bamenye kubona kandi izo mpapuro zitangirwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Bavuga ko abana babo batanga amafaranga menshi yo kwiyunguruza, bikavugwa n'abana baba hagati mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ahani muri quartier Kigobe ya komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura, ku biro bijeje gutanga ibibazo mu mashure, abavyeyi n'abana babo bahejeje amashure yisumbuye baje gusaba impapuro zemeza ko bamenye kugira baronswe izo mapuro, bategerezwa gutanga amafaranga 2000 by'amarundi. Uno muvyeyi Ijwi rya Amerika ryahasanze nabitahura
kugira ngo bagusinyire ubanda uja kuriha 2000 muri OBE kugira ngo usohore iyo attestation. Ariko nitubona intombero iyo bere kubera kuko iyo attestation yatezwe gusohoka kuko umwana aba yarayikoreye kugenda muri bere ukamara umunsi wose utonze hanyuma buke ugasubira uja gutonda aho ukidepose n'ubu n'isinyatire zaho ziragoye yatutiroma.
Bamwe mu banyeshure nabo nibo bigende batangishwa ivyo 2000 kuri urwo rupapuro, ni mu gihe abasaba urupapuro rwemeza ko bamenye ikibazo cya leta yoyo ataringa 1000 cy'amarundi. Uyu numwe muri abo banyeshure yayaze n'Ijwi rya Amerika.
Zavyakira nabi kubera abagize exita 1000 twebwe 2000 si vyiza, bari kutugira twese hamwe twari kuryoherwa igihe twari kurisha amafaranga bakatugira nka express.
Urongoye ivyo biro bijejwe ibibazo mu mashure avuga ko gutoza ayo mafaranga 2000 hisungwa itegeko ry'umushikiranganje. Patrice Manengeri arongoye ivyo biro bijejwe ibibazo.
Ni ordonnance yasinywe n'umushikiranganje w'indero kandi birakwiye iyo ordonnance rero niyo tukwirikiza twebwe kugera dushobore kubaha ibyo bikaratasi bitandukanye. Nta mafaranga tubongerera ko kandi ayo mafaranga ntazanwa ngaha ariho muri leta ya muri Obea.
Iyi ni ingorane ishikirizwa n'abanyeshure bava mu ntara zo mu gihugu hagati kugira baze gusaba urwo rupapuro, bategerezwa kurondera amafaranga yo kuyunguruza yiyongera kuyo barutanga ko bavuga ko bishika bakanaruronswa inyuma y'iminsi 3 bagasaba kugo rupapuro ngo tangirwa mu gihugu hagati kuko rubatwara uburyo bwinshi. Umwitwara ariko barana usangiye n'uburongoye parseme ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana nabo nyene afise amakenga ku kiguzi cy'ugo rupapuro.
Ubwambere hoho ni ibintu bitangaje nyine twitwa yuko tubatego turaja muco bita politique ya decentralisation, mugabo ugasanga ivyangombwa bwa inyungu nyagihugu ategeza kubironkamwo ntayibone. Amadepe yarabaho hagati mu gihugu amadese hari bijanye n'igiciro cyo attestation 2000 twumva ari byinshi uko naba mbona n'izindi mpapuro tuvuge nka zijya za zibakora mu gipolisi usanga ari 1000 cyangwa twumva nk'iyo attestation ishobora guca ija ku 2000 raba muri ubukene itike y'umwana ava hariya cyangwa ava hari Makamba ava mu cyango za Kamaro Kibujumbura Kararino gasubira kuduga azanye ngo na attestation ngo 2000.
Patrice Manengeri arongoye ibiro bijejwe gutanga ibibazo mu mashure asanga hataragera kwitangwa ry'ugo rupapuro ribera mu gihugu hagati nk'uko abisigura.
Ingene ugwiza babitanga ni kugwiza n'abavyiba twanka yuko haba amafuite nico gusa icyo ni kimwe. Mugabo ikindi nacho ni kubera tutarashiraho urutonde rwa nyuma rw'amanota, turacari ko turaraba neza imbere yuko tubaha amanimero y'amasertifika turabe neza yuko amanota yanditswe neza. Igihe rero ubihaye bariya badese oye ntibiborohere ingene basanze umwana yararenganije ingene bamwongera ayo manota cyangwa umwana yahawe amanota atari bwiwe ingene babihindura. Urumva bibwiriza gukorerwa ahantu hamwe niho bikorwa neza.
Impapuro ubu zitangirwa hamwe hamwe mu gihugu hagati ni impapuro z'inzira passport da CPGL hamwe na rwa rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane. Bujumbura Evariste Nzikobanyanga, Ijwi rya Amerika.
inkuru imwe ivuga mu gisata c'impunzi imbere yuko duhana gahindukira abanyagihugu b'abakongomani baba imurongwe ni muri sector ya Mutambara territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo muri Congo bakora imirimo y'ukurima baridogera zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe ko zibononera ibiterwa byabo reka mugenzi wacu muri Murongwe Vedaste Ngabo atubandaniriza ino nkuru
Abahinzi b'abakongomani bahinga mu mirimo itandukanye yegereye inkambi impunzi z'abarundi ziri mu Rongwe batangaza ko bafite ikibazo cy'ubujura bugenda bugaragara mu mirima yabo aho bashira mu majwi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi mu Rongwe ko ziza zijya mu mirima yabo zigakura imyumbati no gukibigori ndetse no gusoroma isombe ari nta ruhusha babiherewe kiza kashindi no muhinzi w'u Rongwe avuga yuko iki kibazo cy'ubujura bwo mu mirima yabo y'ibigori n'imyumbati gishobora kuzabateranya n'impunzi z'abarundi kubera yuko ubu bujura bwadutse mu mirima yabo bafite ubwoba uko buzatuma basonza kiza agira ati
banayibaka banafika katuma shamba bananza bikafinya imindi bako nayiba
nakuwa bara kwiba bagira mu mirima bagatangira kwiba nimba ari bigori barabyiba naye imyumbati ubayikura ifite amezi 5-6 nubwo twajyana nawe isaha nakwere ku buryo bagenda batwa mu mirima ibi bizazana ikibazo twari dushaka ko tubana ngizo nimba badusabye tubahe nimba baguze tubagurishirize ariko ibyo kutwiba turabyanze cyane izi mpunzi ziba muri iyi nkambi y'umurongo cyane cyane zimaze amezi 8 zivuye mu nkambi z'agateganyo zasange abivimvirana mongemonge zemeza yuko ziza zijya mu mirimo y'abaturage b'abakongomani kubera yuko amadolari 11 bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM mu guhahisha arangira ukwezi kutararangira bigatuma bajya gushakira ibiribwa mu mirimo y'abaturage b'abakongomani nubwo biba bitemewe Angelique Abarugira ni impunzi yo mu nkambi y'umurongwe
cyo kibazo cyo kugenda kwiba ibintu by'abandi mirima ni kubera inzara nk'ubuge ni tanze kwa karoje ndumutayigange no tubane tayigange nk'ubizo dolari 11 bariko baravuga ngo baraduha baduha 11,000 nk'umunsumye sumamwe ibyo biro bingahe by'umuceri ibiro bingahe by'ibiharage bitatu cyanke bibiri dedimi y'ibiharage na dedimi ya semure n'icupa rimwe ry'amakoto kubera ntajya amamesa kubera igitigo urumva cyo bibazana nazo bizomaze kwa kwezi kose bishobora kumaza kwa kwezi none ganimba afite ka kaboko nimba nagenda aza guca ingero cyahe ngo ndabe umuntu nkorera nk'akazi nk'ubu ngo aza arampimba nk'izo demiri cyangwa iyo misengsa ku parjuru umva ne abandi bafise nk'umuryango munini urumva difate ngo karoje nka jewe nk'aba bandi bafise re imiryango myinshi ni babandi bace bagenda mu mirima yabo kaza kurandagura ya myumbati bagufatara ya myumbati igacaba induru uburebe biharagere yo kwacyabazanamo n'abapolisi na shefu wa mungine ho ngaha aye bagacyabaza kubategera hariya bagusanze n'abagusanga nakumba turi kurahekenya konyine warayinzara bagasanga urwa hekenya kumba tari kama gumusa mu kuboko uri kuragahekenya bacha bagufata no kumuriko no kureta amajoro bagugiye kureta amajoro cha kugitaye yose mba rero nabakuriritaye yose uri nka taye gangi none umukwezi kuzuzo cyusumishye
nubwo abaturage b'abakongomani bavuga yuko imirima yabo yibwa n'izi impunzi z'ibimurongwe hari n'impunzi nazo zivuga yuko zibwa imyaka yabo y'imboga n'abaturage b'abakongomani uri Patrice rugaragaza kwaho yavuye gusarura ibishimbo mu murima uri munsi y'inkambi ya Murongwe
rusangi nk'abari bafise hitomati bari ivye amashu bari ivye ariko abasuma sukuvuga ko ari ibintu byo kuvuga ko ari ibintu byibwe n'umugwi oya n'umusuma umwe ku giti cyiwe
iki kibazo cy'ubujura bw'imyaka bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani batuye Murongwe kiza cyiyongera ku makimbirana abakongomani bagirana n'impunzi zo zagiye gutasha no gutwika amakara mu mashyamba yabo
ubu dufashe badushika ngaha kuri jewe nda arakwiriye amezi umunani babahaye inkwi umunsi umwe tarenga wezi iyo saha uwo mubyeyi uwo mwana udaciye amakara aza guca ibiti yagenda nabo ni kwa kundi guki ku nguvu nao arabakubitwa arabiruka arabo bazatse aho urumva bicanze abakongomani abaje abapolisi bakamakara amukaja mugasho arabo batsiki arubwo batse ayo makara arabo batse bamaze kumaka makara nikuja mugasho gakibuka mande mu 2020 nayo ni yataye nubundi yo kukwezi tusanga rya mu 2020 none mu mezi abiri bamaze kwakoya amafaranga umva udocusuma gute tigeza kuja kwiba nyene
mu gwego gukemura ubu bujura bugenda bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani b'imurongwe impunzi zo muri iyi nkambi zisaba ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM hamwe na ASER kuzajya bibahera ibiribwa ku gihe ndetse no kongera amafaranga izi mpunzi zihabwa kuko ari make ugereranyije n'ubugi bikiro byifashe ku masoko. Vedaste Ngabo kubwijwe rya America imurongo yo mu ntara kivu ya majepfo.
Vedaste Ngabo arakenewe nino kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nashon yatwaje muhinga bw'ivyuma na Jediane nahaze twari kumwe tuzongerejo nkaho twahereye muze kuba hagufi ya radio yanyu saa 10 muri isanga saa 12 tubatumiriye amakuru avugwa mu karere samaya ni minota 30 naho amakuru azo bagezeho ku isi ariko cane cane tuza kwibanda muri Afrika ku izina rya bagenzi banje bose tubifurize indwi nziza. You know that I'm a biggie man.